ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyoneza nshuti mwese turi kumwe. Mu masaha makeyi tuzoba turi ku munsi wa mbere itariki 45 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017. Ejo kuwa mbere rero uzoba ari umunsi uhambaye cyane rwose ku bakristo bose bo ku isi bigina ivuka rya kana Yesu Kristo. Turabifurije Noel nziza mwese rero, kandi turize ko buca muhimbaza neza uyo munsi mukuru. Mukanya kari mbere rero tuzoba turaha abanyamanyu radio Ijwi rya Amerika akanya ko kwifuriza Noel nziza inshuti imiryango n'abagenzi. Muri kumwe na Federica Undikije. Karirimbo Joy to the World ni kuvuga ngo akanyamuneza ku isi hose aho bigina nk'uko twabivuze ivuka rya kana Yesu Kristo incungu eka umukiza aje kuba aragarukira abarundi abanyagihugu bose ku isi muri iki gihe. Kandi nk'uko twabivuze turiko turaha ijambo abanyamajwi radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuhakarye ko kwifurizanya iminsi mikuru ya Noeli eka na bonane ni azoba ari mu ndwi imwe. Muri iki gihe turi kumwe na Lionel Ndayizeye. Nkiriwe neza Lionela?
Ndabaramukije yawe ku Ijwi rya Amerika. N'amahoro?
N'amahoro, murakomeye?
Ego, turashima ngahe Bujumbura, turashima mu by'ukuri.
Byifashe gute Bujumbura muri iki gihe biteguriye Noeli? Mwiteguriye gute?
Ego, nk'uko bimeze ubukene buri mu banyagihugu by'ukuri, urabona iyo zivuye mu gisagara, urabona yuko abantu barayishyuye, urabona yuko babyibuka. N'ubwo nyine usanga ku muntu umwe umwe usanga hakinye umuntu, uraziye hari abantu basanga bafite umurengera n'abandi ugasanga barakenye muburavye ensemble, ugasanga ukabona yuko nyine abantu nyene uko Noeli bayihimbaza ubwa mbere, urabona yuko atariko biri muburabona mu mabara atandukanye, mu mashopu atandukanye, urabona yuko hari amatara atandukanye, y'amatara agenda novuga agenda arakurakurana kwatwa, urabona yuko mu marompa mwamwe batubye ibimenyetso bya Père Noël, urabona yuko ibijumbura by'ukuri ibimenyetso bya Noël, urabona yuko bihari, kandi urabona yuko bayihimbaga n'ubwo ugisa n'ubwo rimwe na rimwe hari ubukene mu banyagihugu. Ego
mena hari ubukene turazi ko mu Burundi abarundi benshi ari abakatolika kurenza ibice 90%, nk'uko mubivuze imyaka yose abarundi barahimbaza umunsi mukuru wa Noeli, kandi barifurizanya uyo munsi mukuru. Hari abantu wowe ushaka kwifuriza Noeli nziza, Galionel?
Ego, murakoze cyane. Cyane cyane nagira nifurize abarundi, eka mbere nubwa reka ndonka akajyaho kwifuriza umurundi wese ahari, yaba muri kino gihugu cyanke utari muri kino gihugu, wahunze cyanke wagiye mu mahanga. Reka nifurize Noeli kandi novuga umuryango wanjye, nifurize Noeli inshuti, abagenzi aho bari hose, sinoze ndavuga umwe kuko ni benshi, mugabo numva umengano akajya ko kwifuriza Noeli aho umurundi uwo ari we wese, aho yo bahagaze igihugu icyo ari cyo cyose yo barimo.
Egome Lionel, uko umwaka uheze aho muhazo bari mu ndwi imwe, abantu barafata nk'icyemezo ku bintu bashobora kuhindura mu buzima bwabo bwa minsi yose, hari ikintu mwebwe ku gatwe kanyu mubona muzohindura mu kuntu mwaba mwigenza?
Ego twebwe icyo tuvuga guhinduka ni personnel no kumwe arashaka gufata decision akavuga ati umwaka uko byagenze ndashaka kora no kongereza mugabo cyane cyane ikintu no vuga guhindura kubyigewe navuze yuko guhinduka ari personnel ndashaka kuvuga ati kubyo sanze nkora ndashaka kuvuga ati no hindura ibi mugabo cyane cyane ikintu saba cyane n'ukuri nkasaba nshimise cyane by'ukuri ndi umuntu mutoyi cyane mu gihugu nosaba cyane cyane abanyepolitike bobo bakabanza guhinduka kuko bibiliya yonyine iravuga yuko igihugu kitaronse amahoro natwe tutamara tuzoronka reka tumande dusabe rero abo bari muri politike kuko novuga yuko abanyagihugu batekanye reka tumande dusabe abari muri politike bamanze bahinduke bobo bamanze bagire urukundo cyane cyane iyi Noweli izobeje mbere itangura muri ino joro bobo ibazemwo ku mpande zose yaba bari ku butegetsi yaba bagomba ubutegetsi bayibazemwo babone yuko après ya politike ubuzima bubandanya cyangwa babone yuko akazi atari muri politike gusa mubwo bashoboye kuronka amahoro igihugu cyacu cy'u Burundi hama hatwe ngaha mu Burundi gishobora kuronka amahoro n'umunyagihugu ari wese ashobora kuronka amahoro umutaxi zero umumotari ashobora gukora akazi kariko kose akagukorana umutima mwiza mu gihe yaba afite amahoro reka dusabe rero nsabe abanyepolitike ku mpande zose by'ukuri iyi Noweli baze ko kugira ngo abandi bashobore guhindura imitima yabo bayicishe bugufi cyane kugira by'ukuri umwami Yesu Kristo abazemo mu mitima hama igihugu cyacu cyose kironka amahoro hama natwe Barundi dushobore gukora ikazi twidegembya imitima itari hejuru nicyo numva nosaba cyane.
Urakoze Lionel Ndayizeye, amahoro ni ikintu gihambaye cyane rwose, ni ikintu cyo kwipfuriza Abarundi bose, eka si Abarundi gusa, abantu bose bo ku isi yose. Iyo hari amahoro umuhoro uramwa nk'uko babivuga. Muri iki gihe naho turi kumwe kandi na Emile Nkunzimana. Mwiriwe neza Emile?
Mwiriwe neza.
Muri hega Emile?
Ndi muri South Africa.
Ego me nk'uko twabivuze ubu ni igihe duhaye abanyamakuru ba radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo bifurizanye umunsi mukuru wa Noeli eka n'umwaka ushasha muhire duga ku ijambo.
Murakoze cyane rwose. Nashaka ubwa mbere na mbere kwifuriza Noeli nziza umuryango wanje abari Bujumbura n'abari mu ntara ya Gitega cyane cyane, hanyuma nkaba nifuriza cyane cyane Noeli nziza Abarundi bose bari ngaha muri South Africa, tubaye hamwe ngaha muri South Africa, hanyuma nkaba nifuriza Noeli nziza cyane n'abari muri Angleterre b'abagenzi bari za Canada na Australia, nkaba nifuriza n'abari mu Burundi bose, abantu bose cyane cyane b'abanzi, hanyuma nkaba nifuriza cyane cyane n'igihugu umwaka mushasha w'2018 yuko woba umwaka w'ukogorora.
Egome umwaka w'ukogorora ni ikintu gihambaye cyane rwose. Mushyanahe Emile Nkunzimana reka nawe Mushyanahe Lionel Ndayizeye aha ku Ijwi ry'Amerika namwe turabifurije Noeli nziza reka n'umwaka muhire mushasha reka unaho tutega kandi amatwi akandi karirimbo Silent Night kanoe.
Rise.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio hinjwi ya Amerika. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 44 ukwezi kwa 12 mu masama ke rero nkuko twabivuze hazoba ari umunsi mukuru wa Noeli aho abakristo bose ku isi yose bibuka eka bahimbaza ivuka rya kana Yesu Kristo. N'umunsi mukuru rero uhambaye cyane cyane aho nko mu bihugu byacu ari Burundi, u Rwanda, eka n'ibihugu byose duhana imbibi aho usanga abakristo barenga 90%. N'umunsi mukuru rero uhambaye ni nacyo gituma aha ku radio Ijwi rya Amerika twahisemo guha akanya abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika kugira nabo nyine babifurizanye Noeli nziza. Rero uyu munsi ni umunsi uhambaye cyane rwose nk'uko muzumva uturimbo twa Noeli nitwo dusamirana hirya no hino no muri iki gihe kandi turafite akandi karirimbo ka Noeli gahimbaza ivuka rya kana Yezu Kristu. Ako karirimbo nako kaba kitwa 12 Days of Christmas. Reka tugatega amatwi. Turi kumwe na Jean de Dieu Niyonkuru nawe nyine yifuza kwifuriza inshuti y'abagenzi umunsi mukuru mwiza wa Noeli. Jean de Dieu Niyonkuru mwiriwe neza. Muratwumva Jean de Dieu?
Ngo ndabumva kuza mu gisagara cya Bujumbura akavura kareko karagwa sinzi ko mwebwe mu nyumva neza.
Ubu turakumva, ubu ni byiza gatoyi, urafise abo wifuriza umunsi mukuru wa Noeli?
Ego cyane ndafise abo nifuriza umunsi mukuru wa Noeli. Ntangure kwa nyeshure bari muri kaminuza ndirabigisha NS, ndabatahije bose abahiga kuri iyo shure, ndatahije n'abo tubana mu Kamenge, Jedeo Inosa, ndatahije Sebastien, ndatahije Izayi n'abandi tubana, ndatahije abo tubana muri kumine Muhuta mu ntara ya Rumonge, ndatahije n'ababyeyi banje bankuka Tofire ahari hagi busenge mu Gasebeyi, ekana ndi kumana Ejeni na barumunanje n'abakuru banje Desire n'Inyimbona na Jean Marie Ndwayezu, abo bose ndabatahije. Murakoze.
Murakoze Jean de Dieu Niyonkuru. Natwe ngaha ku radio Ijwi rya Amerika turakwifurije Noeli nziza. Turi kumwe kandi na Jerome mwiriwe neza.
Murakoze cyane ku makanya.
Ego, muri hehe? Ego me mu rafise yabo mu mwifuriza umunsi mukuru wa Noel.
Murakoze cyane ndifuje umunsi mukuru mwiza wa Noel ukaje mu cyumba cy'abacu Yesu Kristo. Aba Kristo wa muri korale Saint Serge, aba Kristo muri korale iri kuri paruwasi Katedrale y'i Muyinga. Harimo miburo sikeri mu tambukanye wiwe akabamwe na mbona Richard mubanyi wanje acabona inyinga mu gitanga eka yatahije nabitwaje rome bigira imana ko ndazo bahari nabifurije mu mikoro myiza cyane cyane n'akana kanje kitwa Gateka Noela kuko yavutse ku munsi mukuru wa Noeli yisazi nyazo cabirwa kwa Korea Universitere yiwe.
Gateka Noel uti anniversaire nziza uti uhimbaze neza imyaka yawe y'amavuko turakwifurije kandi Noel nziza nawe Jerome none ga Jerome ejo muteganya gukora iki ku munsi wa Noel kuja mu misa hanyuma muzogira iki
ego ego ndoja mu misa kandi kashobokeye gusana ku mirimo yacu imirimo yacu itoroshe yuko yabajeje umutekano urumva imirimo itoroshe ko tubanze ubwa mbere gucungera umutekano w'igihugu nawe n'igihugu kugira ngo umunsi mukuru ugende neza hanyuma natwe tuza tukawuhimbaza ego ku bw'umutima ariko ku bw'ibikorwa ariko byashoboye kwifatikanya n'abandi munezero twisanzuye ariko ntacu tutabikenguruka kuko akanya batuse kukaronka bigatuka tukaza tukawuhimbaza.
Yego me Jerome turagushimiye cyane rwose eka naha ku radio Ijwi ry'Amerika turakwifurije Noeli nziza. Ubu naho turi kumwe na Desire. Desire mwiriwe neza?
We
Desire muri hehe?
Je ndi mwikabi mutenderi.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Nzoyikorera Desire.
Nzoyikorera Desire, urafise abo wifuriza Noel nziza?
Yego.
Turakuteza amatwi.
Bwa mbere nifurije Noel nziza umubyeyi wanjye ari mu Burundi. Hanyuma nkifuriza Noel nziza mushikanje ari mu ikambi Mahama mu Rwanda yitwa Vumiria Eliza n'abana biwe. Hanyuma nkifuriza Noel nziza impunzi zose ziri ku isi hamwe n'abagenzi bose banzi ku izina ryanjye Nzoyikorera Desire. Nkifuriza Noel nziza.
Urakoze Desire Nzoyikorera, natwe ngaha ku radio Ijwi rya Amerika turakwifurije Noel nziza. Reka tubashikize ego Amerika tubashikize akandi karirimbo ka Noeli kakaba kitwa All Little Town of Bethlehem, nukuvuga igisagara gitoyi cha Bethlehem ari naho akana Yezu kavuki.
Deep.
muri iki gihe hari ibihugu bitari bike bimaze kuba ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 ari naho mukama Yezu yavuka akana Yezu kavuka naho turi kumwe na Aimable nawe nyine nkuko twavuze turi ko duha akaryo abanyonyi miradi y'ishuri ya Amerika kugira ngo bashikirize ubutumwa bwabo eka kwifurizanya Noel nziza Aimable mwiriwe neza muri hega Aimable
Ego me muizina jikirundi kugira abo yifuriza noheli nziza bakomenye ninde. Nifurize umunsi mukuru mwiza wa noheli yabavukanye banje mereye ku mugo ipapa wanje Nabo tupukana mama papa Benice nyenda komana Benice sema Giovania Claudine Merine Anita abanyi bose ba Egide ba Erasme ba Edimo nabandi bose babanze
murakoze Desire turakwifurije ngaha ku radio ijwi rya Amerika turakwifurije Noel nziza
Ego ebe mapu Desire mu mali neza namu
Ego murakoze
Aimable
ni Aimable ego
urakoze
ugire Noel nziza
ego namwe ndumwe Noel nziza
ego kumwe kandi n'undi munywanyi radio ijwi rya Amerika yifuza kwifuriza abagenzi babo biwe inshuti ziwe eka umunsi mukuru wa Noel mwiza Innocent mwiriwe neza
biwe mwiriwe
muri hega Innocent
Bujumbura
yego izina ry'ikirundi ninde
sa
izina ry'ikirundi ninde
Nkundwa
Nkundwa urafise abo wifuriza Noel nziza
Nafisaba kwenye nifuiza na wali nziza, bali mufrasa, bali eskipi, santra, sika na wali kujumbula bo, sala kwenye wose wa nda ifuiza na wali nziza, bali mwa mwono neza, ya tekani, ya sala heza jekani.
Nawe, tuwa kufurije na wali nziza, Innocent?
Na mwenda wifurije na wali nziza, mwanda imo heza kwa cha.
Ego, uliko witegulia gute na wali mwosi mkuru ejo?
Ego cyane.
Uri kuyitegurira gute?
Iko ndawitegurira neza cyane mu mutima. Kirango nje tuhave mu mahoro dutekaniwe.
Ejo nubu zindukira mu misa rero.
Ano?
Ejo uzozindukira mu misa?
Ejo amwe amwazogenda nk'abasanga cyane uwo munsi ariko amwe amwazogenda abasanga
Yego me urakoze Innocent Nkundwa umunsi mukuru mwiza wa Noel. Turi kumwe kandi na Celestine mwiriwe neza. Celestine muratwumva? Ndabona telefone ya Celestine itari kuyakora neza reka tubandanye twumviriza akaririmbo ka Noel. turi kumwe kandi n'undi munywa nyuri radio ijwi Amerika Jean-Pierre. Jean-Pierre muri neza? Muri hega Jean-Pierre?
Ari mu Rwanda.
Yari mu Rwanda akazi na kinyarwanda ninde? Kikirundi?
Ndayambaje. Jean-Pierre.
Ego me muduwe ku jambo mu mwifurize inshuti yabagenzi nawe nziza.
Murakoze cyane abana nifuriza Noeli nziza no mudamu wanjye mukansanga Rekia akaba abo dukorana akaba inshuti n'abavandimwe barimo Mugenzi barimo n'abanyarwanda bose muri rusange.
Urakoze Jean-Pierre natwe ngaha kuri radio ijwi rya Amerika turakwifurije Noeli nziza tuboneho kandi kanya ko kwifuriza abarundi bose abanyarwanda bose ka abakunzi bi radio ijwi rya Amerika aho bari hose umunsi mukuru mwiza Noeli tukaba kandi tubifurije n'umwaka mushasha uca utangura mu kiringo kiri cindwi imwe iri imbere turabifuje rero amahoro n'umunsi mwiza mubandanye rero mumviza turimo twa Noeli akarimbo muri ko mumviza kitwa Blue Christmas. Karakarimbo kwa kanoeli kitwa The Virgin Mary Had a Baby Boy kuvuga ko Bikira Maria yavyaye umwana w'umuhungu kandi karimbo niko turangirije ko biganiro vyacu vyo muri aka kanya turashimiye cyane rwose abantu baduteze amatwi cyane cyane tubifuriza umunsi mwiza wa Noeli tukaba rero turangirije ngaha ibiganiro vyo muri aka kanya muze kubandanya mutwumviriza turashikiriza ibindi biganiro mu masaha ari imbere hanyuma mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro hanyuma ejo tukaba twifuje ko abarundi bose ikana abanyarwanda ikana abandi bose batwumviriza boja gusaba Imana bagasaba cyane cyane nkuko twavyumvise abantu bifuza amahoro n'umutekano mu Burundi n'ahandi ku isi hose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.